jua. Imuva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isamiranira hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyiriwe nshuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa kabiri muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio Washington DC. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo amagara ibikogwa by'umukenyezi canke umwigeme. Uno munsi dufite amahirwe y'ukuza kuganira n'abigeme babiri b'abarundikazi, abo bigeme babiri b'abarundikazi ngaha muri studio i Washington DC bari mu rugendo rw'igikogwa ciswe Yali. Yali ni bikogwa biri mu mugambi wahoze ari umukuru w'igihugu cya Amerika President Barack Obama yatanguje mu ntumbero yo gufasha urwaruka rw'abanyafrika kuronka inyigisho kugira ngo batere imbere mu bikogwa byabo bongere baronke ubumenyi mu bijanye no kuyobora abandi. Uwo mugambi rero turaza kuwiga ko byinshi twongere twige twumve byinshi mu byo abigeme babiri b'abarundikazi bashobye kurangura no gukora muri izo ndwi zitandatu bamaze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uwo mugambi Yali. Tuzoba turi kumwe mu kiganiro na Chancel Bamuhaye hamwe na Katia Greta Iradukunda, bakaba bafise imigambi bariko bararangura mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu kiganiro muri Sanga. Tubibutse ko kuri Facebook yacu mushobora gutanga adresse telefone zanyu nk'uko bisanzwe kugira ngo mushobore guterera ibibazo ivyumviro nk'uko bisanzwe. Adresse yacu Facebook ni ya indi nyene ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Mutange nimero zanyu ikaze mwese
muri isanga. Ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika nk'uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uno munsi turaganira kuco twabaganirije ko ejo cerekeye ugwaruka rw'abanyafrika bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wiswe Yali Mandela Fellow Washington Fellows. Ni umugambi watangujwe na President Barack Obama mu ntumbero y'ugufasha guteza imbere urwaruka rw'abanyafrika, kubafasha kubaha inyigisho zitandukanye kugira ngo biteze imbere mu bijanye no kuyobora abandi mu bijanye n'ibisata bitandukanye basanzwe barimo, kubaha inyigisho zitandukanye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nyigisho rero bakaba bazironka mu makaminuza atandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri abo bana rero muri ugwaruka, reka tureke kubita abana n'ugwaruka rw'abanyafrika, muri uno mwaka haje abashika kuri majana indwi baje bava mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Amajana indwi muri bo, babiri muri bo turi kumwe ngaha i Washington, umwe muri bo turi kumwe ngaha muri studio za Radio Ijwi rya Amerika, ubundi turamuronka mu kanya kari imbere. Uwo turi kumwe rero muri kano kanya ni Chancel Bamuhaye, benshi mu Burundi cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mukaba mumuzi aharanira agateka k'abana bantaho nikora. Chancel Bamuhaye kuri Instagram murashobora kumurondera mukamubona ibikorwa vyiwe arangura mu gihugu cy'u Burundi. Reka tumwakire atubwire byinshi by'uyu mugambi wa Mandela Washington Fellows umugambi wa Yali benshi babuzi kurayo mazina hama n'ije bikogwa bashoye gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chancel kaze neza i Washington, kaze neza ku ijwi rya Amerika, kaze neza mu kiganiro muri Isange.
Murakoze cyane kunyakira ku ijwi rya Amerika.
Naho radakubona kuri Instagram nayo ubundi turahuye umeze neza.
Turahuye ndibuka yuko umenga nari maze no kugira ikiganiro kuri telefone.
Kuri telefone yego.
Ariko uno munsi nishiki.
Amasomo yandi. Ni byiza cyane biratunezereye turagukengurukiye kandi tugukeza.
Murakoze cyane.
Ushobora gutogwa mu gwaruka rushika amajana indwi. Nitek
ntibisanzwe kuko batubwira yuko twa playinze kuri ino ntuze turi ugwaruka rugera 2035 hamwe bagaca batoramwe abantu amajana indwi ntibiba byoroshye kuva muri aba majana indwi uvuye mu 2035.
Wow wow, no kuvuga rero ibyo tubona kuri Instagram ese ububeshi uburi kurakora
sububeshi.
Ni byiza cyane. Mu kanya kari imbere tuzaza kuronka amahigwe, twizere ko tuzaza kumuronka na Katia Greta Iradukunda. Katia nawe nyene n'undi mwigeme yakora ibidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, afise ikigo gihingura icatsi kibangamira ibiyaga n'inzuzi mu Burundi n'ahandi, akabihinguramo ibikoresho byo gushariza mu nzu. Reka duhere rero kuri wewe turi kumwe hano Chancel Banza, abatazi Yali ingeni neze ingeni panze ingeni tunganijwe, kumbure ko baza kutwumva tuyiganira ko bumve niba ari amahigwe nawe nyine bashaka kuronka Mandela Washington Fellow. Ni iki n'umugambi umeze gute?
Urakoze cyane kuri ico kibazo. Mandela Washington Fellowship ni novuga ko ari ni program aho leta ya Amerika iha amahirwe ugwaruka rwo muri Afrika, muri Afrika yo subsaharien
munsi y'ubugaragwa bwa Sahara.
Ego bakabaha amahirwe n'ugwaruka ruba rusanzwe rufise imigambi ruriko rurarangura rwo guteza imbere ikibano, guteza imbere igihugu, ekanyene no kwiteza imbere ku ruhande rwabo, mugabo ibintu bigirira akamaro abandi bantu. Rero babaha amahirwe yo kuza kwiga ibijanye na leadership n'uburongozi bwiza, bakabyigira ngaha mu gihugu cya Amerika mu ma university ateye imbere cyane ngaha muri Amerika. Bakabigisha ego ingene bashobora kuja nabo ubumenyi bakuye nga kuja kubukoresha mu guteza imbere ibikorwa basanzwe bariko barakora mu bihugu baje bavamo.
Nibyo koko ugwaruka rw'abanyafrika rusanzwe ruriko rurakora ibintu byinshi cyane rwiteza imbere, ruteza imbere ikibano cyabo, gusa babafasha gutera indi ntambwe imbere nkuko bivuze kwisununura. Bakavuga bati hari izindi nyigisho mushobora kuronka muri aya makaminuza ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kumbure nazo nyene muzikorere ko musubire mu bihugu byanyu muteze imbere, kandi birimo no mu migenderanire myiza y'ibyo bihugu bibiri babi bitanze abamenyeshure kugira ngo babahe izo nyigisho. Baravuga yuko ari mu ntumbero yo guteza imbere intwaro za demokarasi mu bihugu bya Afrika. Anya rero Chancel wewe rero nawe urafise umugambi wawe batarakubona kuri Instagram bakumenye. Uharanira gateka kabana abantu aho nikora, ibyo byatanguye gute bimeze gute?
Ego murakoze cyane kuri ico kibazo. Ndi umwe mu bitanga mu guteza imbere gateka kabana mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Hope for a Better Future riharanira guteza imbere agateka k'umwana cyane cyane umwana wa ntaho nikora mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mu kuronka uburenganzira bwo kwiga, mu kuronka uburenganzira bwo amagara meza, kuvuzwa agwaye, eka ndetse n'ibindi. Rero ivyo nabitanguye novuga nkigifise imyaka 16 naronse amahirwe yo gukorana na UNICEF Burundi muri programme yitwa Enfa Journaliste. Baha amahirwe abana bafise imyaka 12 gushika kuri 16 yo kwimenyereza umwuga wo kumenyesha amakuru, mugabo ubikorera abana, kuvugira abana bari mu bibazo, abana bari mu ibarabara, abana b'abarbinos, abana bari mu miryango y'abatwa ingorane bahura nazo. Rero niho natanguye kwiyumvira ati ego nibyo nabavugiye kuri radio nkuko turiko turabigira, mugabo ni giki kindi odola nokora, kuko naganiriye n'umwana yabuze ikayi imwe canke istiro imwe kugira aje kwishura, none ni giki nka Chancel noshobora gukora kugira uwo mwana aje kwishuri aronke iyo kaye aronke iyo karamu rero niho natanguye kuza bon ntivyari byoroshye kuko nta buryo narindi umunyeshuri nanje hama mu nyuma ndaronka amahirwe yo kuronka formation yitwa social media for social change ngene twakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu guhindura ikibano cacu niho namenye yuko ku buhinga ngurukana bumenyi hariho ushobora kwegeranya amahera ugakora imigambo ubushaka kurangura ku buhinga ngurukana bumenyi hari ha grant ni abantu bashobora gushigikira imigambi uburi kurakora ku buhinga ngurukana bumenyi hariho ibyo byose dushaka dukeneye nk'ubumenyi canke nk'uburyo kugira twiteze imbere duteze imbere n'ikibano cacu niho naciye ntangura kuzandagira ama fundraising kuma kwegeranya uburyo kuma nkoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwo kufasha abana b'u Burundi ego
ni vyiza cyane urakoze hama none muri ico gikorwa wagira tere ntambwe imbere urabona ibindi bikenewe kuko utambwe igikorwa nk'ico wavuze yuko ucusanga hari ibintu byinshi bikenewe uburyo kugira ngo ubwegeranye kuko ndazi hari ugaruka rwinshi nabwo ruvuga ati imbega no ufasha gute imbega no herahe uburyo nibuke wewe utanguye kwegeranya ubwo buryo ku mbuga ngurukana bumenyi ma réseaux sociaux wabonye ikintu coroshe
ni bintu novuga yuko bitoroshe ntivyoroshe kuko utegereza novuga gute gukonvenka abo bantu baba bagushigikira ukabereka yuko ayo mahera bayatanze atarayo chancere yo kwiteza imbere canke yo kwinezerezamwe mugaba ari amahera agiye gukora inyamba ari umwana mvuze ngo ngombe nugurure canteen scolaire nk'akare ko turafise canteen scolaire aho tugaburira abana bava mu miryango y'abatwa iminsi yose gura kwa mbere gushika kwa gatanu mu ntumbero zo kugwanya igitigiri c'abana bahiba ishuri kubera inzara hamwe no kugwanya indwara zituruka gufungura nabi kubana bari munsi y'imyaka 5 ni muri site village yitwa Busekera iri muri commune Bukeye intara ya Murambi nk'ubu mvuze nk'akarorero mvuze nko kuri uwo mugambi nabwira abantu bankurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi cyane cyane nka Instagram kwa hano ufite abantu benshi bankurikirana abantu barenga 14,000 bankurikirana ndababwira ati mfise umugambi umeze uku n'uku n'uku nkeneye uburyo bungana uku n'uku n'uku ufise ica nterera yoterera tukabikora canke nko kwegeranya ibikoresho by'ishuri nko burabona ku 9 kurageze naho ne ndabigira ugasanga abantu baritanze hari umpaye ikayimwe umpaye ikayijana umpaye ikayigihumbi ego nuko ndabigenza
murakoze cyane bakoze urumva turaza kuganira ku bindi bikorwa byinshi bijanye n'ivyo kuko hari igihuja mu ntara zitandukanye ugatanga makaye ugatanga imfungo gwa nkuko bivuze tuhama twongere tunagaruke kuri uwo mugambi wa Yali ibyo wizemwo muri wo twizere ko mukanya kari imbere na Greta kati ya Greta zoba yashitse ariko kandi turafise abanywanyi bishwe rya Amerika ku mbuga ngurukana bumenyi babonye makuru ko tuhaba tuganira nabo nyine barafise ibibazo barafise ivyiyumviro kugwa byanyu ku mugambi wa Yali reka duhere ku bari kuri Facebook kuri Facebook turafise Katolika turi kumwe ku murongo
niriwe
amahoro neza
ego
urahora komeye
ego turakomeye
kaza ku ijwi rya Amerika ikibazo cyangwa icyumviro kuri Chancel
hello
urakumva
Hello?
Urakumva?
Hello?
Katolika ndumva umenga afite akabazo ku murongo wa telefone tuje ku wundi tuje kuri Ben Kumbure turagaruka kuri Katolika Ben ku murongo wa telefone amahoro neza.
Ego amahoro neza.
Niriwe.
Niriwe neza mara amahoro namwe.
Turaho turashimira na Chancel turi kumwe.
Ego ndabara mu kijya batumire.
Mhm.
Ego akabazo nari mfise ego sinzi yumva nari nabakurikiranye kuri Facebook sinzi ko nubona nasumye nabi nari nabonye ko ari umugambi wa uwo batanguje na Barack Obama kumbure baronkishwa uburusho abantu bamwe bamwe mu Burundi cyangwa mu Rwanda ngira n'ahandi sinzi ko ku isi nzima ujye kwishika muri Amerika yeske iyo opportunity umuntu ayironka gute kugira ashobora kugira
Ego, urakoze reka tumuhe jambo chance.
Ego, iyo opportunity imisi yose mu kwezi k'umunani kuva mu mwaka wa 2016 naba ntihenze. Imisi yose mu k'umunani baratanga biyandikisha ukoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi ni link batanga hama ukiyandikisha bakubaza ibibazo byinshi biba bijanye n'umugambo ukora na parcours yawe amashuri wize aho wakoze ibikorwa uri kurakora hamwe n'ibindi bibazo bijanye n'ubuzima busanzwe nk'akarorero nka jewe mu mwaka weze mu 18 niho nari na playinze barashobora kukubaza ibibazo bijanye na covid ko urabona yari mu gihe iheze covid bakubaza ico yoba yarakononeye ingene washoboye kuvyitwaramo n'ibibazo bisanzwe gusa bigufata umwanya ukiyumvira ugashiramo ubwenge kuko urumva ni ihiganwa nababwiye yuko twatanze intuze zacu turi abantu 35,000 hama batoramwe batoramwe amajana 7 twagize turi 35,000 batoramwe amajana 7 ni higanwa utegerezwa gutegura neza intuze yawe application
urwandiko
rwawe ukarutegura neza kugira ruronka amahirwe yuko ari wewe batora uwo ari we wese umujene abafise urwaruka afite imyaka guhera kuri 25 gushika kuri 35 kandi avuga neza icongereza kuko inyuma yuko utanga iyo ugo rwandiko rwawe baraguhamagara ukaja gukora interview ikibazo cyo kuvuga muri ambasade ya Amerika mu Burundi hama bagatoramwo ababo baba bakeneye nyambari batatu bagatoramwo batatu nyambari bangahe bagatoramwo abo nyene baba bikwiye baba basumbije abandi.
Ego none kabazo iyo link umuntu acayironka hehe tanke bayishira ku marezo sosio atandukanye.
Ego bayishira ku marezo sosio atandukanye urashobora kuyisanga kuri ambasade kuri amarezo sosio ya ambasade ya Amerika kuri yari urashobora kurondera yari Washington Mandela Washington Fellowship eka n'abandi bantu benshi bara n'ibinyamakuru bitandukanye iyo hageze usanga bayishize ko bahamagarira urwaruka rwinshi kugira rwiyandikishe.
Ngo hama uko cyamufasha mumaze gushikayo kumbure bene wanyu naho mugenda gute nk'ubu nk'umuntu ari bururi nkaje ndi bururi mumufasha gute.
Jewe ku ruhande rw'iwanje nivugiye kuba nabonye yuko mu Burundi batora bake bahamahigwe bake nafashe ingingo yuko ninagaruka mu Burundi nibugurura iyo link nibatangura guhamagaza kandi nzogira amasesyo nzogira mpurize hamwe urwaruka mbona yuko goshobora kubigira ndabafashe kwaplayinga ndabafashe kuzuza rero urashobora gukurikirana kunkurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi nitwa Chancel bamuhaye nzogira poste yo guhamagara abipfuza yuko no bafasha ndabafashe na urumva noshobora kugufasha.
Ego niraza ko na nimero WhatsApp kumbure ngira ngo za umuntu adusagirana ubuje guke ho kuba na ufasha abandi.
Ego nta kibazo.
Ego kuri ubwa rwa Instagram nkuko abivuze ni Chancel bamuhaye hama umurondere umwandikire bizoba byoroshye cyane.
Chancel bamuhaye.
Ego
merci beaucoup.
Bakoze nawe reka tubandanye twakire niyo buhungiro Pierre uraho neza turi kumwe.
Namahoro.
Ego akaze kwishwa rya Amerika ikibazo canke cyumviye.
Mbandiye kubashimira kuba mwaka wakuye. Mu ndamukirije n'abatume.
Ego murakunda.
Ndabaramukije cyane.
Nshaka kubanza kumenya adapo n'abaribo. Aho basanzwe baturuka hama ibindi ndabibaza.
Nitwa Chancel bamuhaye hama ndi umurundi kazi nkaba ndi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyigisho zitwa Mandela Washington Fellowship.
Musanzwe muvuka he?
Mvuka mu ntara ya Kayanza.
Mwaba mwitabiriye ibyo bikorwa gute byagenze gute?
Sinzi ko uba utumvirije intango z'ikiganiro Pierre turiko turaganira ku mugambi witwa Yali yahejeje gusigurira Ben ingene yashobora kuyandikisha kuri site ya internet kugira ngo ashobore kuronka ayo mahirwe y'ukuja muri Amerika kuronka izindi nyigisho zo mufasha kugira ngo yiteze imbere mu bikorwa byo gufasha abana bantu nikora uyu mugambi wa Washington Mandela Washington Fellowship.
Papa mon chance twe mu Burundi tuzakubakurikirana cyane yo muduhamagaye ko kakenshi tutabatu radio dushaka kubakurikirana ko kenshi
none agapierre umugambi witwa Mandela Washington Fellowship uramaze kuwumva?
Oya ni cyambere
reka kumbure asigusira gukira ku mayange.
Ego umugambi Mandela Washington Fellowship ni umugambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha amahigwe abajene ugwaruka go mu bihugu vya Afrika bakaza kwiga mu bijanye n'uburongozi leadership ngaha mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ma university atandukanye. Ego
ndatahuye muragize neza. Abyo babifatanye none n'ibi bijanye n'ama buruse de upa
ntibisa kubera uno mugambi wowo umara indwi zitandatu gusa hama ziheze umuntu akaca subira baramuha urupapuro rwemeza yuko yagize izo nyigisho mugabo ntibijanye na bourse d'etude oyayi.
Ariko niwaba ufise nk'igikorwa uri kurakora mu Burundi Pierre ushobora kumbure kuzokwiyandikisha ukaza muri Amerika kuruteza imbere uwo mugambi. Chancel yavuze ko ashobora gufasha urundi rwaruka mu Burundi kumenya ingene bwo kwiyandikisha muri izo nyigisho zindwi zitandatu zibera muri za kaminuza zo ngaha muri Amerika. Kumbure uwo mukurikirana kuri Instagram Chancel bamuhaye akakwereka ingene ushobora kwiyandikisha kuzoronka amahirwe y'ukuza mu mugwi w'ugwaruka ruzoza ubutaha.
Sahagikunda kubajyana
mu kumunani niho bugurura iyo link yuko umuntu ashobora kwiyandikisha.
Murakoze
namwe. Murakoze
murakoze namwe. Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tuko turaganira na Chancel bamuhaye mu bikorwa byiwe ariko arakora mu gihugu cy'u Burundi bijanye no gufasha abana bantu nikora. Akaba yaje hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wa Mandela Washington Fellowship Program ugamije kugufasha urwaruka rw'Abanyafurika kwiteza imbere mu bikorwa basanzwe bari kubarakora. Aratubwira byinshi muri uwo mugambi, atubwira na byinshi by'ibyo bikorwa asanzwe ari mu gihugu cy'u Burundi. Kuri Facebook abanywanyi b'ishwi rya Amerika barabandanya batwakura. Turafise Ibrahim uraho neza?
Amahoro.
Urakomeye?
Nukuri ndashima umukama namwe.
Natwe turashima. Akabazo cyangwa icyumviro kuri Chancel?
Mbanze kwa mutumire.
Ndabaramukije nanje.
Ego hanyuma je kibazo nagomba ndamubaze none ko yagize amahirwe akajya kubyiga numvise tetetse ko ari inga zitandatu none niyataha kugira uwo mugambi wawushire mu ngiro bizogenda gute? Finanse bazomufinansa abo babimwigisha bizogenda gute?
Urakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bisanzwe kugira uze ntubukiri wa muntu agifise umugambi mu mutwe gusa, uburi wa muntu watanguye kubishira mu ngiro. Rero ibyo navutse ni ibintu sanswe ndiko ndakora, naratanguye kubishira mu ngiro mu Burundi. Hama uje hino baguha inyigisho z'ukungena ushobora guteza imbere gutera iyindi ntambwe muri uwo mugambi uri kurakora. Hama sikuvuga ngo baraguha ngo finansima gusa, barakwereka aho ushobora kuyikura, aho ushobora kudodora, aho ushobora gutanga uwo mugambi wawe ubwo bufasha wifuza bujanye n'amahera canke ibindi bintu. ego mugabo ntiba dutake ntibavuga ngo reka tubatekerera amahera muje kurangura umugambi wanyu oya gusabara guha amahirwe y'ahantu henshi ushobora kuja nk'umuntu aba yaragize ino zino nyigisho benshi bararonka amahirwe menshi yuko ushobora gucuronka uburyo bwo gukora bwo kubandanya kuko se umuntu abagiye gutangura bwo kubandanya ukora ibyo warusanzwe uri kurakora.
Okay, kindi kibazo nagoma ndamwaze mbe none nagateka k'abana bo mu ibarabara cyane nagateka k'abana ensemble abana bose gusa
muri rusangi n'abana abantu aho nikora mugabo hanini kugera muri uno mwanya nkorana n'abana baba albinos hamwe n'abana bava mu miryango y'abatwa.
Ah,
yego,
bamurakoze, ndatahu.
Murakoze cyane. Ego, twakira abandi ku murongo wa telefone. Turafise Simon. Simon, amahoro neza. Ndabwiye ko Simon atakiri ku murongo. Akabazo ka Simon kumbure, turaza kongera kugafata mu kanya kari imbere nagaruka ku murongo. Ariko kuri icyo kibazo twariko turavuga cerekeye uburyo bomenya batuganira yuko akumbure muhabwa amatike aho murara byose si ibintu biva mu mifuko yanyu ibyo byo uburyo bwabo bategekanya bari bungana gute kugira ngo mushobore gushika ino mu marizo ndwi zitandatu zose byose barabyitaho.
Urumva umaze kuronka ayo mahigwe y'ugutorwa ukaja muri aho majani ndwi batora umwe wese abafise bije amahera gera ku 225 by'amadolari ayo ro aravamwo itike aravamwo amahera make bakurungikira ukiri mu gihugu yo kwitegura kugura kavarize ku telefona inchuti n'abagenzi kuri deplace ibintu byinshi bitandukanye ubwira ukiri mu gihugu utaraza hamaro umaze kuza ahuryama ivyo ufungura kuri deplace ku visite ahantu hatandukanye byose nta mahera namu uyiwawe ukoresha umaze kuronka amahirwe yo kuja muri abo majani ndwi batora uburi ku depense ibintu byose nibo babigufasha makusubira inyuma.
Birumvikana ko uburyo ari bwinshi cyane muri 2025 kuri buri munyeshuri w'umunyafurika
2025
by'amadolari
ego
kuri buri munyeshuri aza muri Amerika hakaba haje amajani ndwi.
Yego.
Amerika irashira amahera menshi muri Afrika.
Cyane.
Reka kumbure twumve rero umaze gushika muri Amerika. Indwi ni zitandatu, indwi nyinshi ni hafi amezi abiri. Wewe wari uri muri kaminuza, turumva ko buri muntu bari muri kaminuza runaka akamara izo ndwi zitandatu ari kariga. Wewe wagiye muri kaminuza inyigisho ronse zari zi.
Ego, murakoze cyane. Jewe nagiye kuri kaminuza yitwa Kansas State University hama
muri leta ya Kansas.
Ego, muri leta ya Kansas. Hama inyigisho naronse ni kubijanye nyene na n'uburongozi bwiza leadership mu bijanye na civic engagement abantu bariko barakora ibikorwa byo gufasha atari ibikorwa byinjiza amahera oya ibikorwa byo gufasha nk'ibyo nkora byo gufasha abana cyangwa ugasanga gufasha abantu bari mu bibazo. Ego, ni izo nyigisho naronse kubijanye n'ibyo turiga ubwo burongozi bwiza cyane cyane mu mashyirahamwe yacu tuba dusanzwe turongoye muri Afrika. Mbega na ni gute wobu umurongozi mwiza ni gute ibintu bijanye n'ibyo hama bakadufasha gutembera mu mashyirahamwe abasanzwe akora nk'ibyo tuba turiko turakora nk'akarojeho naragize amahirwe yo gutemberera amashyirahamwe atanu ama non-profit organization yo muri Kansas atanu akora mu bintu by'abana akora ibintu bitandukanye nyene bisa n'ibyo ndiko ndakora mu Burundi ukaharonkera ubumenyi ukabona abandi kumbe ikibagikora uku kumbe bobo babigenza uku ugasanga uravuze ati reka aka kantu ndagatane nk'ubu hari utuntu twinshi nagiye ndavuga ati ninashika muhira ninashika mu Burundi nzoca ndadushira mu byo nsanzwe ndiko ndakora ego uka hakurira na novuga ni byinshi umaze gushika ngaha uhigira uramenya umuco w'abanyamerika ugasanga ari utuntu twinshi utaruzi yuko bobo bashira imbere mu gocha
tubwira utwo ari two abanyamerika je uko sanzwe ndabamaze imyaka myinshi cyane sanzwe nkibibona
ariko wewe washitse hacya amezi abiri wabonye ari gute bavuga gute batambuka gute bajya gute
oya kujya byaratune nari nzi uko ico kibazo ari je nakigize je nyene umenyereye injya zo muri iwacu muri Afrika bacu usanga hino uhageze inkoko bashiramo isukari ibiharage bashiramo isukari isalade bashiramo isukari
bayita barbecue sauce jansen
oya ibyo twabica bitunanira ya n'utuntu twinshi nyene umuntu yagiye arabona ingene bari novuga gute ikintu bihanganirana umuntu wese afite amahitamo y'ugukunda ikintu canke kutagikunda gukwemera ikintu canke kutacemera mugabo ntihaciye haba urwanko ntihaciye haba ni byinshi nagiye ndabigira ko
barafise kwihanganirana kurusha muri Afrika ni ukuvuga ko kubera ari umuco w'abantu benshi bava mu bihugu byinshi niho habuye uko kwihanganirana mu bisanzwe kuko nk'iri mu Burundi cyangwa uri mu Rwanda usanga hariho ukuntu nyine ibintu bipanze hariho amakode nyine abantu bagendera ko ariko muri Amerika hari abahindi abashinwa abatariyano ugaca usanga bategerezwa kwihanganirana
kandi nabonye iyo diversity ari itanga inguvu umwe wese azana ko kiwe wunda kiwe bagahuriza hamwe bikaca bitanga ikintu kinini cyane ego
hama none muri weekend mu mpera zindwi mwaronse akanya ko kuruhuka hoho mwakora iki mwajahe kumbure navyo nyene byarabafashije kungurura ibitekerezo nkuko abanyarwanda bivuga kungurura ibyiyumviro bindi kuko akanyoni katagurutse
nkamenye ubwete
muri weekend utuntu mwabonye dushobora kuvuga ati aka mu Burundi mu Rwanda iki birashobora gukunda byari nk'ibi
muri weekend ibyo twagira kinshi yari ama visit y'ama mise ibi sinigene no kivuga mu kirundi
ibibanza byo guhaya kwerekana ibintu
ego
byo muri kahise cyane
ego ibintu nk'ivyo canke kuvisita uko hariho ukuntu hariho imiryango yatwakira twagira gusangira nabo mu miryango yabo ugasanga twagiye turi nka babiri twagiye umuryango umwe watwakiriye bakatwereka ingene bateka ingene babayeho inzu yabo ingene ibimeze nyene utuntu twinshi tuba dutandukanye kugira tumenye cyane nyene abanyamerika babayeho kuko navyo ne biri mu bintu bitatu nyamukuru biba bituzanye ngaha ni kumenya umuco w'abanyamerika kwiga hamwe no guhura n'abantu bashasha bashobora kukugirira akamaro mu byo uburi kurakora ego
birumvikana reka tubandanye ku mirongo ya telefone haracara bariko barifuza kubabaza ibibazo gushikiriza ibyumviro turafise Simo murantunga Simo ntari ku murongo dufise Frederic uraho neza ka Frederic
muraho neza ibi bya Amerika
ego turaho turashima
natwe mu Rwanda turashima Imana gitare cy'amahanga
amen
bo nkuko mubivuze nitwa Frederic Sarupongo merereye iburega mu karere ka Rulindo mu by'ukuri nakurikiranye ikiganiro cyiza cyane cyiza cyuzuye ubwenge ndetse kirimo n'ibitekerezo byinshi
murakoze
ariko nje mbere na mbere yuko nkomeza ndamanza nkashima ahantu abaruvuga icyo gitekerezo kugira ngo abana b'abanyafurika batembere bagera ngo muri leta zunze ubumwe za Amerika mu by'ukuri buri wese agira indoto zo kuba yageraho nibuze rimwe mu buzima bwe nubwo atari ko twese byadukundira ariko nibuze kugeraho muri leta zunze ubumwe za Amerika nk'igihugu cyateye imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbere na mbere nashimye ikintu yavuze ngo babigisha ku kintu kijyanye na diplomasi uburyo bw'imiyoborere nibyo koko abanyafurika kwishakamo ibisubizo birashoboka ariko kwigira ku bandi bamugani nk'uko mwabivuze ngo akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze nibyo dukwiye kuzahura ubwenge ku bihugu byateye imbere ikindi ravuze ati mu bintu twi mu ngingo nyamukuru zituma abantu bajya aho ngaho muri Amerika cyangwa se bagenda kuri ubwo buryo harimo gutembera kunguka inshuti cyashya ndetse no kwiga ni ukuri turabashimira cyane kandi bajye bagerayo bitwara neza nk'abana b'Abanyafurika kuko hari abagerayo nibazakenere kugaruka iwabo nk'abavuye mu bihugu bitandukanye akaba ati sinzasubirayo ariko nimba ugiye ahantu ugaha ubumenyi cyane ugize amahirwe nk'ayo genda ufashe n'abandi bene wanyu batagize amahirwe yo kuhagera uri warabaye nka ambasaderi wabo ubwo rero ndabashimira ariko ntago nzi neza ngo ese ni mu Burundi bajyanayo abantu abanyeshuri babo gusa cyangwa no mu Rwanda byaba bikorwa kuko ntago na muntu wo mu Rwanda nzi wabo waragiye muri iyo gahunda
barimo koko barimo Frederic harimo barenga ku 10 baje bava mu Rwanda yego
yego
nitwara samahirwe yo kuvugana nabo ariko barimo mu banyeshuri bavuye mu karere k'ibiyaga binini abanyarwanda barimo abanyakenya abatanzania abaganda bose barimo
yego ubwo rero icyo tunasoza mvuga kugira ngo mbe n'abandi umurongo ni uko buri wese yagakwiye kugira inzozi zo kuba nibuze ari mu bintu azi ubwo iyo umuntu yageze aho ngaho wa mugani hari uburyo bwo kumufuka akabona ayo mafaranga akamufasha kwiteza imbere ndetse no kugira icyo ageza ku bandi kandi nanjye nk'umubyeyi nifuza ko n'umwana wanjye nanjye yazagera kuri izo ndoto nubwo abakiri muto ariko umuntu akahategura akageraho akazagira akamaro amarira igihugu cye murakoze ijwi rya Amerika ni Frederic Sarpong w'Iburega ndabashimiye
Frederic turagushimiye cyane ku byumviro byawe ushikirije wavuze akantu gahambaye Chancel akavuge ko agira icyo akavuze ko yavuze ati mbega abarundi mwaraje muri Amerika harimo n'abanyarwanda yego harimo n'abanyarwanda ati mugabo ntimuzokwibagire igihugu cyanyu harimo n'abadasubira inyuma igihugu cy'u Burundi gifise abagwaruka batatu bonyine baje muri abo batatu baje twarumvise ko nka Ethiopia rifite 33 Kenya rifite abarenga 40 ibindi bihugu bya rifite 10 mirongo ingahe ivyo onye biva kuki ko tuzi neza yuko abarundi n'abanyarwanda rufite inyota nyinshi yukuza kuronka ayo mahigwe kuki baronka batatu bonyine baza byagenze gute
ego ivyo byatu mu myaka y'imbere haraza benshi hararonka amahigwe benshi baza mugabo bagiye baragabanya kuko basanze abarundi baza benshi baca bagumino izo nyigisho ziheze ntibasubira inyuma rero bagiye barafatira ibihano niko novuga igihugu cyacu cy'u Burundi baza baragabanya bisigura yuko uno munsi tugeze kuri mu mwaka uheze bari bane hagarutse babiri uno munsi turi batatu hamwe oho hatogaruka n'umwe cyangwa akagaruka barashobora kudufatira u Burundi bakabukuramwo completement cyangwa ugasanga asigaye hagenda umwe urumva ni ukubuza amahigwe abandi urundi rwaruka kuko je nabonye ari ibintu dukeneye cyane nk'urwaruka rufise ibyo ruriko rurarangurira igihugu cyacu nukuri n'ibintu bikenewe hakenewe yuko n'urundi rwaruka rwinshi rironka ayo mahigwe bakaza nabo bakarondera ubwo bumenyi tukaza guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi ku ikintu nabonye ngaha ayi gitumye batera imbere ibintu bijanye na education kwiga barabishiramo ingufu nyinshi barabishiramo uburyo bwinshi barabyitaho cyane rero natwe hamwe tworoza turaronka ubwo bumenyi ayo mahigwe yo kuza kurahura ubu bwenge tukabusubiza inyuma nta kibuze igihugu cyacu natwe kidatera imbere
birumvikana birababaje kuko urumva aba bari nyuma amahigwa baca baye make cyane ndibuka hari n'igihigira kuza batandatu ni urumva ko bagenda baragabanuka uko abaza badasubira inyuma nivyo koko muri Afrika ibibazo ni byinshi nsi no mu Burundi honyene mu bihugu bitandukanye bo tuganira nabo bavuga yuko ibibazo ari byinshi turanavyumva mu makuru abagenda bakagwa muri Mediterane bagiye mu bihugu bya Buraya bagiye kurondera ubundi buzima bwiza ibibazo birahari ubutunzi mu bihugu bitandukanye buragoye n'ubu ibibazo by'igitoro ntibiri mu Burundi gusa ari ibibazo by'igitoro no muri Nigeria hasanzwe hava ibitoro byinshi cyane naho nyine ugaruka rwabo ruragenda mu bindi bihugu rurondera ubuzima bwiza ariko iyo habaye ukudasubira inyuma muri imigambi nka yari birakomeretsa Amerika ikavuga iti amahirwe tuzobaha make urumva rero ni wagira zijya nyigisho kumbure ni bimwe mu bintu uzoganiriza ubwo rwaruka muzoba muri kumwe isu kwiyandikisha gusa ariko kumenya yuko nimutagaruka abandi bari nyuma yanyu ayo mahigwe ntayo bazoronka reka tubandanye twakira abandi banywanyi bijwi rya Amerika ku murongo turafise Abel Abel amahoro neza
uhora cyane
urahora komeye
ego da
tuga ku ijambo
ego ndabonda komeye so
ego tuga ku ijambo
ego e abanje mushima konoshe kuma mu tongo na ko aho n'amakuru y'icyo cya Amerika cyo nahora muri kirana ikani mu gaza ikaro n'amahirwe gutanga icyinjira teni twakini ka gero mu zanze z'ahantu bita mu Kayanza
ego
u Burundi
ego turanezerewe kubona ushoboye gucamwo ko uri umunywanyi niwe wahora twumviriza turanezerewe cyane kubona ushoboye gucamwo tukakumva
ego ego nari meze gusoma amakuru rubuga rwa Facebook ko twaje kugira amahirwe tukaronka ashobora kujya muri iyo porogaramu y'abafashe cyambona rero umwe muri bo nasomye ko asanzwe ahingura icyatsi cyahora cyonona ibidukikije mu mazi y'ibiyaga ahinduramwo
ya ibikoresho
bishabisha
ego
na charite ego ero ya damwatse ko yoba yagiye kubera icyo gihe nasanzwe ahingura cyane hari ibindi bintu yoba bafatiye kugira ashe ku cyaje macho na gamba se na jandamwatse ko ariko ko grama abonye barundi kazi noye nta mu mwaka ba naba afashe igitsina gore canke aba n'igitsina gabo kirimo muri iyo porogaramu yashoboye kuronka amahirwe yo kucanga
ego ego harimo igitsina gore igitsina gabo hari urwaruko rw'abahungu n'abakobwa barimo muri iyi porogaramu no munsi ko nk'uko mubizi muri isanga dusanzwe turabira hafi ibijyanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme ku munsi wa kabiri niyo mpamvu twagize amahirwe y'ukuba dufise babiri bari ngaho i Washington bagashobora gushika no muri studio zacu ikibazo wabajije cerekeye Greta Katia Greta ntituri kumugana muri studio ariko mu kanya kumure nko mu minota itatu tuzoba tumuronse kuri telefone ntitwashoboye kuronka amahirwe yo kumuronka indani muri studio ariko ari hafi yacu tugira tumurondere kuri telefone kugira ngo kumbe ashobore kwishura bimwe mu bibazo mu ofise bijanye nuko guhingura ico chatsi kiri mu kiyaga Tanganyika no mu bindi biyaga kugira ngo ahinguremwo ivyo bikoresho vyo mu nzu abamukurikira kuri Instagram kuri Facebook barashobora kubibona ni ibintu bihambaye cyane urwaruko rwo mu Burundi ruko rurakora mu kanya kari imbere
ego mugabo rero nkaca hanga n'icyumviro sano kebura kubera we nabo babarosa amahirwe kunda kenshi kucaba aho muhetse kwivuga ko bashobora guca bakunda guca bikumirayo urabona ko no mu gihe kubita bikiri mu bya macambere ubutsene ko ntibabubura bakunda guca bikumirayo ntabwo bumenyi bagiye kurahura sanga bari kutuzanira natwe kagira icyo budufasha ariko kwa abagenzi babo basanga twihombera nuko bwa bumenyi buteye bwuma hariya mu batungu ngene bo bari kuzana iyo wacu natwe kagira icyo buduteje kaduteza kagira icyo aho budushikaye natwe
nibyo koko nibyo twabishobora
ko kugenda hama bakinjira abo bakoga bakagaruka cyaje gusangiza kuko umuntu abahitse kuro
urakoze cyane ego shasiri yari yabivuze ko aravuga ko koko kudasubira inyuma ni ikibazo gihari mu bihugu bitandukanye harimo no Burundi kuko abanyeshuri bagenda bagabanuka basubira inyuma bigatuma abandi bataronka uburyo bw'ukoza muri Amerika murantunga urakoze cyane
asa kandi ndabaza ko ndaza mu murongo kandi ndatanga
ego cyane ego cyane urakoze cyane kwihangana kandi turashima ko twashobora kuranga kanya kuvugisha no munsi Urakoze cyane.
Okay.
Radio kujya America isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ni wa munyu bikiganiro muri sanga. Muri sanga ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme turiko turaganira na Chancellor bamuhaye tukaba tuza kuganira na Greta Keti Iradukunda Mukanya na bigeme b'abarundi kazi bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za America mu mugambi wa Mandela Washington Fellowship watangujwe na President Barack Obama kugira ngo bafashe ugwaruka rw'Abanyafrika kwiteza imbere cyane cyane mu bijanye no kugira uburongozi bwiza mu bihugu byabo mu kibano muri rusange. Reka tumire mate turagaruka murakoze.
Combo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Prola.
Like the sun, lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole spin way, with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, oh, Lord. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. That is the fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. And I know, oh yes I know, you are my African queen. And I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nkuko turababwiye turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. abigeme babiri turi kumwe ngahe Washington ni Chancel bamuhaye hamwe na Greta Keta Iradukunda Katia Greta Iradukunda kabari ku murongo wa telefone twari twizeye ko tuza kumubona muri studio ariko byagoranye gato ariko turi kumwe numwe mu rwaruka rw'abarundi bari hano i Washington mu mugambi wa Mandela Washington Fellowship watangujwe na Perezida Barack Obama mu gufasha ugwaruka rw'Abanyafrika. Rero Katia tubwire muri make nawe waje ngaha muri Amerika muri umugambi urumwe mu baronsa bimahigwe waje kuyihe kaminuza waje mu nyigisho zimeze gute?
Ego ndabashimiye cyane bwa mbere ku butumire mwaduhaye jewe naje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri University ya Jackson State University muri Mississippi hama naje muri track ya leadership in business kuko mu buzima busanzwe byo sanzwe nkora ndi mu entrepreneur ndafise ishirahamwe entreprise yanje ikora mu bijanye no gukingira ibidukikije ikabifatanya n'ibyo twita ubukorikori dukoresha icyatsi kimeza kirandaranda cyane cyitwa jasando gikorera mu mazi tugakoramo ibisharizo bitandukanye n'ibikoresho byo mu nzu ibiseke ibisharizo n'ibindi bintu byinshi ego none muri kano kanya ne twatwaje muri Washington DC kugira ngo duhure n'urundi rwaruka amajana indwi rusanzwe ruva muri Afrika nako nyene kwaje muri uyu mugambi kwa rusanzwe uri mu yandi ma university ego
urakoze cyane Chancel yatubwiye byinshi bijanye no mugambi wa Yali hama nawe kumbure utubwire muri make icyo byo bikorwa ukora by'icyo chatsi wabigiyemo gute wabimenye gute ko ari ikintu gishobora guhingurwa mu bindi bintu kuko turumva ko Amerika irarabati urugwaruka rufise kazoza reka tubashire mu buryo baje basubire bateri indi ntambwe kugira ngo bafashe abandi bari mu kibano wewe icyo chatsi wakimenye gute byagenze gute
ego cyatsi rasendo rakimenye kuva nkiri muto cyane narakurikirana ibiganiro haba kuri televiziyo cyangwa kuri radio hama hariho rero uwahora ari umushikiranganje w'ibidukikije ari wa Albert Mbonerane ntako atangiza ico gihe ngo ahimirize naza ko nararise nk'imyaka itandatu kuduga nakuze ndayumva ariko maze kugera muri universite na jemba mu ntara ya Gitega ntaje Bujumbura nsanga kuri Tanganyika cyatsi kirahari ero binguma mu mutwa kimene cha kintu kuva cyagiye cyose nta cigeze gikorwa kandi atangura amarushesha yanje rero ku buhinga ngurukana bumenyi ndagenda kuraba rero haraho wari yarambiye ati kiravamwo udutambara two mu butinya nka twabigeme rero je ico kirankora ko kuko numva umenga abigeme niba ruho dutambara dukwiye mu Burundi birabagora hama kari ikindi cyatsi atacu kimaze cyane cyonona twoshobora kubikoramo ndagenda renda rondera amarusheshe yanje mugabo sinashoboye kuronka ibijanye n'ibyo bitambara bwo mutinya ora kukijisha akabikora mu bikoresho hari abakoramo umwavu hari abakoramo ibicaje na biogaz ariko ivyo bibiri bya nyuma mpereje ko numvumenga nta bumenye ndabifise ko ariko kucisha byari ibintu byoroshye cyangwa ati naho nta rusi cyo kindi rekanangura umugambi byose biza mu gukingira ibidukikije hama kandi umuntu akaronka uburyo bwo kwibeshaho candatangura ngitangura nakorana n'aba artisan ubwa gute abajya bahanga bajya abanyabuhinga n'ubumenyi wari we wese ariko biranka kweri ugasanga barambeshe bamwe bakanye scroka niho rero niho umugambi wo gukorana n'amakoperative candakura na koperative y'ububanza iri mu abagore bashaka kwicara na 40 abo bagore rero turahuza cyane turakorana neza nabo bari bamaze igihe atama komande baronka mu byo bakora umva umwaca asahiriza uwundi baza bazanye ubumenyi bwo kucisha nanjye zazanye kuko kuronka amasoko hirya no hino ubumenyi bushasha bwo gukoresha cacatsi turatangura rero gushika mu hafi imyaka ibiri irarenze kuko natanguye mu 2021 mu kwezi kwa gatatu ego hama turamaze no gushika nko kurandura igihe turuka guharura gushika kurandura gushika ku matona 5 y'ico cyatsi ego
none numva ari ibintu bihambaye none ngaha muri Amerika inyigisho bo wararonse zo bazagufashije kumbure kuzokwiteza imbere muri ubuhinga bwawe ni nkizihe muri make
ikiro cha mbere nigiye kuri Amerika irashira imbere ico no itala science ikintu bakakinoganda bakaciga kandi bigahera mu universite nibaza kwica ari kintu kimwe la science na la technologie ibijanye n'ubuhinga byaranyigishije cyane ko nibyo nkora na jewe nogaruka nkaraba mbega ubundi buhinga umuntu yokoresha n'ubuhe kugira ngo technologie nokoresha ryamba ari kugira ngo ibyo nkora binyaruke ibyo nkora bise neza ibyo nkora bimeze neza nico ca mbere nigiye muri Amerika hari ikindi naratahuye ibitanye n'ubudandaji kuko twaratembereye mu mashirahamwe atandukanye hari yakora ibitanye n'intebe ya mapine bya Nissan haragiye hari umurimyi turarabaho bahingura ibintu by'inkoko ukabona iki bintu byose bipanze narahigiye n'ikitanye na planification nyuma ya technology hacha hazari ikintu cha planification ikintu cyose kiba giteguwe ku myaka ibiri ku myaka itatu ku myaka ine rero icyo ni ikintu cya mbere nize ikigira kabiri kuko nanjye nsanzwe ndi umudandaza nyine ndipfuta nanjye ko ibidandazwa nkora byorenga imbibe bikava mu Burundi bikaja muri Europe no muri Amerika rero nagize imana yo guhura n'amashyirahamwe afasha abifuza gutangura kuza barashikana ibintu ino muri Amerika ntibyoroshye cyangwa bitangura TikTok umugabo kuri jewe ni intambwe ikomeye yuko namaze no kumenya ati abo bantu barahari kugira ngo nanjye mu minsi iza umuntu akeneye ibidandazwa byacu ibyo bisharizo dukora n'ibindi ashobora kubironka muri Amerika atarinze kugira ingorane nibyo navuga ko nigiye cyane ikindi naryohewe ni uko twahuye n'abanyafurika bava mu bihugu bitandukanye burya twese tuba tuba muri Afurika ariko bitwa tuzinanye bikwiye usanga uzi ngo bajya ngo baravuga cyane bajya bameze ugasanga warihenze numvise umenga mvuye ngaha nkunze Afurika gusumba uko ndayikunza ko nahora ndayikunda numva umenga ndashyitse ngaha ndamenya Afurika ugusumba uko nari ndayizi kuko twahuye nka jewe twari kumwe n'abantu bashaka ibihugu 2022 urumva kumenya ibyo byose aho simbuti ibyo turiko turahurira ngaha muri Washington DC novuga ko ibyo ari byo bintu by'ukuri byashyitse ku mutima ego
neza cyane ego urakoze Katia urumva none dusozera ikiganiro twaganiriye byinshi bya Mandela program ukuntu chancellor agiye gufasha urundi gwaruka rw'abarundi kuzogerageza kwiyandikisha nabo nyine bakaronka amahirwe akanabigisha gusubira inyuma mu gihugu cyabo kumbere muzokwifatanya hamwe mu bikorwa nk'ivyo kugira ngo abandi urundi gwaruka rw'abarundi rushobe kuronka ayo mahigwe icyo wotekerera ugwaruka rw'abarundi kubijanye no kwikorera utwabo nk'umuntu yikorera utwiwe amajambo make dusozera hama nawe chancellor impanuro muha ugwaruka zobari nk'izihe Greta
Jewe no hanura nk'abagwaruka rw'abarundi kimwe nababwira ati isi iragutse ntitwirimite ntitugaruke hajya tubona hanze tugende turahura ubumenyi twige hama tutahane tugende kubusangiza abandi no kubushira mu ngiro mu gihugu cy'iwacu nico numva nobabwira yuko isi iragutse ukugenda uragenda ukiga hama ikindi nobahanura gukurikira impano zabo gukurikira passion zabo icyo bipfuza gushikako kuko ugikurikiye ukagino ganza neza kiragushikana kure nawe ugafasha abandi gushika kure narabibonye kuri jewe ikano kuri chancellor ndabibona n'abandi turi kumwe ngaha
ego yari yatubwiye Instagram yiwe wowe Instagram yawe niyihe urundi gwaruka rukumva rushaka kukuronka ko
Instagram yanje iyishara hamwe yanje ni Hyacinth Art House hama iwanje nawe ni I'm Katia Greta ego niyo Instagram yanje
I am Katia Greta
yego I'm Katia Greta Katia Greta LinkedIn ni Katia Greta Iradukunda uko nyene Facebook uko nyene
ego akajambo kanyuma dufise amasegonda make ariko nawe chancellor
ego nanjye ico novuga ni nk'ivyo nyene Katia avuze dukurikire impano zacu amapasiyo yacu biri mu mitima yacu hama ntitwirimite nitugarukira Burundi hari amahirwe yagutse menshi tugende tuyarondere hama tuyagarukane mu Burundi duteze imbere igihugu cacu c'u Burundi
Murakoze cyane abo bigeme rero mwumvise abo bigeme mwumvise nabaronsa amahirwe yukuza muri Amerika mu gwaruka amajanindwi batowe kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wa Mandela Washington Fellowship watangujwe no hazari Perezida wa Amerika Barack Obama programi bitwa Yali benshi bayizi kuri Yali batwiganiye byinshi by'uwo mugambi n'ingero umuntu ashobora kwiyandikisha nk'umujene muri Afrika agashobora kuronka ayo mahirwe yukuza muri Amerika kongereza ubumenyi mu byo asanzwe akora twaganiriye rero na Chancel bamuhaye na Katia Greta Iradukunda urashobora kubaronka ku mbuga ngurukana ubumenyi zabo bababwiye ndabashimiye cyane ku kanya bafashe kugira ngo baze muri studio Washington DC no ku murongo batwiganire byinshi murakoze rero mwese namwe mwashobora guterera kuri Facebook mugashikiriza ibibazo n'ibyumviro ndashimiye na Nadia taha mu buhinga bw'ibyuma kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese ndabifuriza umunsi mwiza mwakoze.